Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Ngiriwe mwese bakunzi ba Radio Nzamba gateka kawe sangi kaze makuru yacu yo kuno wa mbere ginekezo ni rya 24 ndamukiza umwaka ni 2023 na yakabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Urashimye hagarikwa rya Langiyo me bunyoni ubwo nurunanirwa bashingwa manza baburanira bituye senare muza makungu mpana bya yirahaye mu Burundi. Mu byagizwe Langiyo me bunyoni harimo guhungabanya umutekano w'abanyagihugu uko byashikijwe na nyese wangirice ngavugira sentare na nyuzwa twabibateguye murano makuru. Kwashora kugera igihe atabifungurwa namba biboneka mu mabohero naho umuvugizi w'ubushirangaje ubutungane wewe aguma amenyesha ko bidahora bibura byashikijwe na Anna Maria Nkeshimana umuvugizi w'ubushirangaje bw'ubutungane hari mu kiganiro rusangi cabaye kuri no wa mbere. Nayo makuru nkino mugwiuma muri umucibitoki ni uri kwisonga mwihiganwa ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu mukanya inkuru imwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasuye kwa mwiriwe ano makuru tayere mu gisata cha politike. Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganji wa mbere afungiye mu biro by'igendereza i Bujumbura byemezwa na nyesi bangirice ngavugira sentare na inyuzwa akaba yivuze kuno wa mbere mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego zitandukanye cyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoki. Nyesi bangirice ngamesheje ko Alain Guillaume Bunyoni mu byagirizwa arimo guhungabanya umutekano w'abanyagihugu hamwe no kubangamira ubutunzi bw'igihugu mu minsi iri imbere ngo umuryango wiwe uzoshora kumubona. Tega amatwi Nyesi wangiricenge avugira sentare na inyuzwa.
Afungiwe mu iperereza ivyo yagirizwa aragirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu aragirizwa kandi guhungabanya ubutunzi bw'igihugu aragirizwa kandi n'inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Uwo ntibarashobora kumubona ariko vuba azoba afise uburenganzira bwo kumubona.
Muri ico gisata nyene c'ubutungane runarigo bashingwa manza baburanira abantu bituye sentare muza makungu mpana vya yirahe mu bora rurashima ihagarikwa rya Alain Guillaume Bunyoni asanzwe avugwa nabo bitwaye nk'umwe mu bagize uruhara mu bwicanyi bwabaye mu mwaka wa 2015 kubera ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ciyamijwe n'abatari bake. Ariko ngo runarigo bashingwa manza rurasaba ko urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni ubwo bahakurikijwe amategeko. Dutega amatwi Ahmed Niyongere umwe muri abo bashingwa manza.
Twarashimishijwe cyane ihagarikwa rya General de Police Alain Guillaume Bunyoni kuko ari umwe mu bavuzwe cyane mu bwicanyi ihohoterwa rya kiremwa muntu inyuruzwa ry'abantu kuva mu kwezi kwa kane 2015 aho bariko biyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kitari gihuye n'amategeko. Ariko tudusaba cyane nk'abashingwa manza bunganira imiryango yituye sentare mpuzamakungu mpana vyaha dusaba yuko ibisabwa byose ku muburanyi byohabwa Alain Guillaume Bunyoni nk'uko bisanzwe bitekanijwe n'amategeko mpuzamakungu Uburundi bwashyize ku gikumu. Ikindi nacyo ni uko muzi yuko sentare mpuzamakungu mpana vyaha ibiro by'umushikiriza manza bisanzwe biri kuberagira amatohoza ku mabi yakorewe Abarundi kuva mu 2015 gushika mu 2017 aho Burundi bwikura mu masezerano ashiraho iyo sentare mpuzamakungu mpana vyaha. Bitwamenyesha Abarundi yuko ayo matohoza ari kagenda neza mu minsi iri imbere hazoboneka gukurikirana abavugwa ko bakoze amabi muri ubwo bwicanyi. Ikindi nacyo ni uko dusaba dushimitse yuko umushikiriza manza mukuru wa Repubulika y'u Burundi yoraba akavugana n'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha kugira barabire hamwe ingingo bufata y'ubutungane hakurikijwe amategeko kuri uyu muntu ihagaritswe. Ikindi tubamenyesha ni uko General de Police Alain Guillaume Bunyoni arashobora kuburanishwa mu Burundi canke akaburanishwa irahe mu Burundi hari cicaro ca sentare mpuzamakungumana vyaha mu gihe sentare mpuzamakungumana vyaha ikoranye n'umushikiriza manza mukuru wa Republika. Muri ico gihe rero umushikiriza manza mukuru wa Republika arashobora guca arungika uwo aregiye mu bunyoni kugira umushire ku mutahe mpuzamakungu.
Ngo nta bifungurwa bibura mu mabohero y'i Burundi vyashikirizwa kuri wa mbere genekezi ya 2024 ndamukiza uno mwaka n'umuvugizi w'ubushirangaji bw'umutungane mu kiganiro rusangi abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu bagiranye n'abanyagihugu. Ana Maria Nkeshimana avuga ko ubwo bushirangaji buriko bukora ibishoboka byose kugira ngo bushire mu ngiro inyingo y'umukuru w'igihugu yo kugabanya ibitigiri mu mabohero. N'inkuru ya Eddie Claude Ininahatswe.
Mucho ikaniro umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane umupfasoni Ana Maria Nkeshimana yahakanye ko atabifungurwa bibura mu mabohero, avuga ko amafaranga yo kubigura ateguriwe rimwe n'ayo leta ikoresha ku mwaka kugira ngo bibura kubera inkozi z'ikibi iziguma ziyongera bigatuma baca basabikanya ivyo bahasanze.
Ivyo bintu sivyo, kuko ibifungurwa by'abanyororo ni bifungurwa bitegurwa murabizi nk'uko amafaranga akoreshwa mu gihugu cyose ategurwa mu ntango z'umwaka. Mu gihe rero baba baraharuye abanyororo bahari bakabaharurira ibyo bazofungura, iyo bishitse abagirizwa ibyaha canke inkozi z'ikibi zikagwira zigwira zigenda zisanga hariho ibifungurwa byateguwe bakaca basabikanya kuri ibyo bifungurwa bisanzwe bihari.
Kubera rero ubushikiranganje bw'ubutungane buriko burashira mu ngiro niwe mukuru w'igihugu yo gutezura abanyororo bagirizwa ibyaha bito bito ngo bizotuma ibitigiri bigabanuka, bisigura ko ibifungurwa bizoca bibakwira n'ubutumvirize.
Ariko kandi murazi yuko hariho akigoro ubushikiranganje bw'ubutungane buriko burakora bwo kugabanya abagirizwa ibyaha bito bito mu ntumbero yatanzwe n'umukuru w'igihugu, bariko baragabanuka, bivuga rero yuko ibifungurwa bafise bashobora kubifungura nkuko babitegekananyijwe bikabakwira. Murakoze.
Bomenya ko mu mabohero amwamwe abanyororo bavuga ko bugarijwe no kubura ibyo bafungura akabiru ni ibohero rikuru rya Bubanza, haheze indwi zibiri zirenga bataronswa ifu ibiharage navyo bigatangwa nabinabi. Abanyororo bagatinya ko bashobora kugwara indwara ziturutse ku gufungura nabi.
Arakenuye Di Claude Ininahazwe ngo isiguro itangwa n'ubushirangaji bw'ubutungane ntifashe na gatoyi, kuko bimaze kwibonekeza ko hashobora guhera ikiringo kinini abanyororo bataronkejwe ibifungurwa bishikirizwa n'umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe ibibazo by'ubutungane mu ishyirahamwe Rukristu Akate Gigishi yishinzwe kurwanya ihohoterwa. Kubwiwe ngo hiyongereye ko abandi leta yari ikwiye kurondera ubundi buryo bugenewe gufasha bashasha aho kurenga amategeko. Twumvirize umushingwamanza Jean Claude Ntiburumunsi ajejwe ibibazo by'ubutungane mu ishyirahamwe Akate Burundi.
Isiguro yatanzwe n'ubushikiranganje butungane ku bijyanye n'inzara igice bigacika mu bohero, twebwe twumva ko budafashe na gato kubera ko bwa mbere na mbere avuga yuko atamfungurwa zibura mu bohero ahubwo zigabanuka kubera ko ngo banyororo babaye benshi gusumba uko bari babiteguriye bagishyiraho itegeko ribuze amafaranga leta izokoresha mu mwaka. Twebwe ibyo tubona ni uko haca igihe kinini mu masitoke yo mu maprizo atabifungurwa biriyo, ibyo bigatuma inzara iba nyinshi mu bohero. Reka mbere n'inkurikizi zabyo zishobora kuza ku muntu byo by'indwara n'ibindi. Niyo nsiguro rero kuvuga yuko abanyororo babaye benshi kurengera igitigiri baba bariteguriye, twebwe twumva ko kidafashe na gato kubera ko niyo bubaye benshi nibo nyine hari amategeko bonyine baba bashyizeho bavuga ati umunyororo yandikiwe iki kandi bateza kuyakurikiza. Mu gihe naho babaye benshi hariho uko bitunganije amahera leta ikoresha ku mwaka barasubiramwo, hanyuma bakaraba ko bigihuye n'ibyo bateguye, iyo byare bidahuye bakabisubiramwo bagashyiraho bakongera amahera mu gisata ku mbere kiba carengeje bakagabanya ku kindi. Twebwe rero twumva yuko izo siguro zidafashe na gato.
Uwo akaba yari Jean Claude Ntiburumunsi. Mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza iradiyo Inzamba Agateka Kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Tuwandaze mugisata cy'ubutunga na umuntu ya Kayanza mu ngero y'ubuzima bwabo bwose no gutanga indishi y'akababaro ingana miliyoni 10 z'amafaranga ya marundi. Icyo gihano sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yarayishyiriye ku muhinga mukuru no w'Imana umutamakazi w'imyaka 62 azwi ku izina rya Ndayicari Libya n'umuhungu we Hatungimana François w'imyaka 38 hakaba inyuma yaho bagiriwe icaha cyo kwica kandi babiteguye mu bucagucha bwo kuno w'Imana witwa Simen Ligonzwa w'imyaka 58 abo bose bakaba arabo ku musozi Kabungo wo muri komini ya Gatara n'intara ya Kayanza. Ni nkuru ya Signorine Nijimbere.
Barengutswa imbere ya sentare Hatungimana François yagirijwe kuba mu bucagucago bwo kuri uyu w'Imana yaravyutse aja mu nyuma mu rwihishwe umubanyi wiwe yitwa Simeon Ntigonza yarazindukiye ku mirimo yiwe mu isoko rya Butwe ryo muri komini Gatara nyene. Bageze ahantu Hatungimana François yaciye atema n'umupanga uwo Simeon Ntigonza uwo nawe yaciye agwa hasi. François Hatungimana yaciye amuzibura imbugita nyinshi kugira amuhohoshe. Umuvyeyi wa François nawe ariwe Ndacayisaba Libya yagirijwe kuba ariwe yosha umuhungu wiwe mu kumwumvisha ko uwo Simeon Ntigonza ariwe murogera abana umugore n'ibitungwa. Yagirijwe no gukoresha amangetengete kuko mu kazi ko mu kigo basanzeyo ibintu byinshi muri no myaka bitamenyerewe. François Hatungimana yaburanye yemera icaha akavuga ko yishe Simeon kubera yamurogera biwe n'ibitungwa vyiwe kandi ngo yahora higa nawe nyene ko azomuroga. Nyina wiwe Libya we yaremeye ko ari umufumu ariko ko yaramaze kurogwa n'umuhisi. Urubanza rumaze kuja mu mwiherero uwo mugabo na nyina wiwe baciye basomegwa umunyororo w'ubuzima bwabo bwose n'ukuriha indishi y'akababaro ingana n'imiliyoni 10 batarishe ayo mafaranga bakazoca bongera gufungwa umunyororo w'agatsindikiro w'imyaka 25.
Sinyerine Nijimbere ndagukengurukire abajejwe intwaro muri komini ya Gasogwe mu ntara ya Mayinga bamenyesha ko umutekano w'abantu n'ibitungwa wabangamiwe mu mitumba imwe imwe muri iyo komine ohari imbwa ziyerereza ry'ibitungwa nk'impene ingurube n'inkwavu mbere rimwe na rimwe ngo zikajya n'abantu nk'uko byemezwa na musitaneri wa komine Gasogwe Dieudonne Niyonizigiye. Umutegetsi yagamagarira abanyagihugu ku mitumba hibonekeza ko izo mbwa kuziga bakazica. Idonido na Janvier Habarugira.
Haraciye ikiringo c'indwi zirenga zibiri havugwa mutekano muke w'abantu n'ibitungwa mu mitumba imwe imwe ya komine Gasogwe y'intara ya Muyinga kubera imbwa ziyerereza bishika zikajya abantu be n'ibitungwa bitandukanye biri mu ngo z'abantu. Musitaneri wa komine Gasogwe Dieudonne Niyonizigiye arabisigura. Umutegetsi agahimiriza abatunze intozo bose kuzishira ku mishumi hanyuma ngo bace bacungana n'izo mbwa ziyerereza bazihige aho ziba ziri mu bisaka hose kugira ngo bazice mu ntumbero yo gukingira imiryango yabo hamwe n'ibitungwa borora. Imbwa zirenga zitandatu ziyereza zisa n'izigwaye ibisazi zikaba arizo zimaze kwicwa n'abanyagihugu mu mitumba imwe imwe mu ntumbero yo kwikingira no gukingira ibitungwa vyabo.
Turangirize kurano makuru y'inkino ahigana ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'igihugu ryabandanije ku rwego rw'igihugu kundwa igira 2026 umugwimbuma muri uwo muci w'itoki ukaba ariwo uri ku isonga nayo muri basketball imigumu 8 igiye guhiganirwa igikombe cy'uno mwaka yaramaze kumenyekana yose akaba ariyo mu gisagara ca Bujumbura mu nkino z'amaboko muri volleyball naho ingino mishiramwe gihujumbura zigeze kundwi gira kabiri idonido na bonfisi nionge
duhere kwihiganwa ry'umupira w'amaguru Primus League mu ndwi ya 26 yihiganwa ku munsi wa gatandatu mu Kayanza kuri stade Gatwaro Vitaro yangarije na Top Junior ubusa kubundi ingozi kuri stade Urukundo Message ngozi yanganije na Tigre Noir kimwe ku kindi igitega kuri stade Ingoma Flambeau du Centre yatsinze Magara Young Boys bine kuri kimwe nayo i Buganda mu cito kuri stade Runane Burundi Sport Dynamic yatsinze Musonga bitatu kuri bibiri ku munsi w'Imana kuri stade Gatwaro mu Kayanza nyene Kayanza United yatsinze Olympic Star bibiri ku busa Atletico New Oil nayo ihatsindira Buja City bitatu kuri bibiri Bumamuru i Buganda kuri stade Urunani ya nyagiye Inter Star bitanu ku busa ni mu gihe rukinzo yagiye gutsindira Aigle Noir ku kibuga cyayo kimwe ku busa gushika ubu Bumamuru niyo ikiri kwisonga ku manota 58 na Flambeau du Centre igira kabiri n'amanota 57 Vitaro ni ya gatatu n'amanota 48 na Top Junior niyo ya nyuma n'amanota 18 nayo muri basketball ubutigo burageze imugo 8 giye kubandanya guhiganirwa igikombe cihiganwa ku rwego rw'igihugu yaramenyekanye kuva kuri uyu wa gatanu w'indwi twaraye turangije iyo nayo Nurunani Dynamo Remesha Jimikana Lezipo Tigers New Star na Kerne ni nyuma y'inkino zabaye mu migwi ine hakaba habwirizwa kubandanya imigwi ibiri ya mbere inkino zihiganwa nyezi na zizoca zibandanya ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana w'indwi twatanguye no kuvuga ni ku magenekerezo ya 29 ndamukiza ku kibuga cha Departement de Sport dusozerere ano makuru y'inkino mu rukino rw'amaboko rwa volleyball mu mpera z'iyindwi ihiganwa mu ishyirahamwe ry'Ibujumbura zari zigeze kundwi igira kabiri ku munsi wa gatandatu mu bigeme PTT yatsinze Gendarite Club iseti zitatu kuri zibiri Desastre yirahira Estetica ku maseti atatu ku busa Muzinga nawe nyene yatsinze Asia iseti zitatu ku busa mu bagabo Rukinzo yirahiye Muzinga mu kuyitsinda iseti zitatu ku busa Amikari na itsinda Gakosmos iseti zitatu kuri zibiri Bisoro itsinda Bun bigoranye ku iseti zitatu kuri zibiri ku munsi w'Imana naho mu bigeme Gender Light Club yatsinze Estetica iseti zitatu ku busa Lezat nayo yirahira Asia mu kuyitsinda iseti zitatu ku busa Muzinga itsinda PTT iseti zitatu kuri imwe mu bagabo naho Amikari yatsinze Bun iseti zitatu kuri imwe Rukinzo itsinda Gakosmos iseti zitatu kuri imwe Bun nayo itsinda Muzinga iseti zitatu kuri imwe indwi igira gatatu ari nayo ya nyuma ikazosozerwa ku munsi w'Imana ku igenekezo rya 30 ndamukiza
ino ngatse dusozera no makuru dushimire mwebwe mwese mwafashe kano kanya kudukya kurikirana Alain Majesté barenga ndabashikije nkabandayifuje kuranirwa mu byanyu no mu banyu na utaha